misi nyinshi iheze nshitse ngaha hanyuma rero icegera cy'umusekretere d'etat Tibor Naji bwari ubwa mbere tubonana ahanini rero kwari ukugenda ngo tubonane tuvugane tumenyane mukaba murazi yuko nka kurya kwacu mu Kirundi y'umuntu abonanye n'umuntu baravugana amakuru naje rero twaje turavugana rero ambaza ibyerekeye Burundi nuko imigambi twavuganye by'akarere ahanini rero nibyo ibikorwa uko twavuganye
kuri ibyo bibazo nyine byerekeye Burundi mwa mwavuganye iki byerekeye umutekano turazi ko mu minsi iheze presidansi ya Amerika yongereje ikiringo cy'umwaka ingingo ikazijanye n'umutekano mu Burundi ingingo zo mu bihe bigoye igihugu ingingo zituma abanyamerika batigenzera mu Burundi kuri icyo kibazo cy'umutekano mu Burundi mwakivuze ko
imbere y'uko nishobora kuri icyo kibazo mbere kuko sina nacyo twahereye ko yatanguye gushima ahanini ingene u Burundi bwitanga kuvyerekeye umutekano w'akarere ashima avuga ati turazi yuko mukuri ibintu byiza muri AMISOM ati kandi murakora ibintu byiza cyane kuvyerekeye guteza imbere amagara y'abantu mu bintu byo kugwanya sida kuri icyo wabajije uti ucyerekeye umutekano twavuga neza yuko kandi ndamubwira yuko u Burundi bw'uno munsi muri 2019 tuko tubaheza atari u Burundi bwo muri 2015 kuko nkuko mubizi ibyo mwisi bihano canke kujya kuntu babona u Burundi kiya gihe ari navyo banditse namubwiye nti ibyo sibyo twobandanya dukorera ko kuko ibintu byahindutse ni byinshi icyo twacumbikanye ko mbere aranambwira ati yuko afise umugambi wo kuzotemberera muri Afrika akadocero aboneraho ngira ngo nugushika iwacu Burundi akagira ngo nawe nyene atibonere
kuri ico kibazo cy'umutekano mwavuze kandi ko mwavuganye nvye ki ntara Burundi mu minsi heze eka nyuma yaho bere gitero mu kwezi kwa 10 tariki 16 tariki 17 Burundi bwareze u Rwanda ko abasirikare barwo bateye Burundi ico kibazo ari cyo mwakivuze ko
ico kibazo ntitwari kukireka kuko yarasanzwe akizi kandi ni byiza bwa ngo akimenye ni byiza kugira ngo abantu bose babimenye kuko u Burundi nkuko nawe ndemubwiye twebwe nta muntu numwe dushaka gusotora ari nacyo gituma u Burundi na twebwe nitwo kwemera abadusotora yavuze yera ati tumwino misi yatinze bimeze neza ati u Burundi ati u Rwanda n'u Burundi ati Rwanda na Uganda hanyuma ntikumva rero ntibyo bintu ariko bimeze nti kandi ntijya ntara namwe byo murayizi nti icundi bwipfuza bwavuze ko bwipfuza nuko umuntu wese afise icyo yofasha agifashe nti kuko agifashe amazi atarenga inkombe leta y'u Burundi yaravuze neza yuko bene bijya bene ijya ngendo ibihugu bibanyi iteza guhagarara kandi twifuza ariko yohagarara
uyu mutegetsi yabivuze ko iki
yavuze neza yuko ivyo yarasanzwe abizi yuko kandi bazokora uko bashoboye kugira ngo baterere agacumu kumwe kugira ngo ibintu bisubire mu buryo
mu Burundi ariko aritegurwa amatora atekanijwe mu 2022 amakuru atangazwa aravuga ko ubwigenge bw'abanyapolitike budashemeye ari abanywanyi b'umugambwe CNR bandanye gutotezwa nk'uko amakuru atangazwa abivuga hari n'abarundi bavuga ko muri iki gihe hari icuka kibi ico kibazo c'amatora atekanijwe mu 2022 mwakivuze kwiki
ibyo byose udondaguye wewe kabibona n'acyo gituma rero najyo ntakubyishura kuko sibyo twavuze twavuze gusa yuko ayo matora uburundi bwiyemeje yuko azogenda neza akaba amatora aba ku mugaragaro yuko abantu batari bake bemeye kuzoyajamwo kandi yuko azokugwa abantu bakabona yuko byose byagenze neza uko bari babyiteze namubwiye nti twebwe murazi ku Burundi buzokora amatora bukoresheje amafaranga yabwo tukimugabo imfashanyo bukeneye bwereke ayo matora nayo kureka Abarundi bakayakora bakayatunganya neza atamuntu ariko arabavugira mu matwi cyane cyane yavuga ibitari byo tuti iyo niyo mfashanyo twebwe nk'u Burundi twiteze yuko ibihugu dusanzwe ducuditse bisanzwe ari bigenze by'u Burundi niyo ngendo twiteze
muri kigihe kandi hari amakuru avugwa yerekeye ubwigenge buke mu byerekeye gutangaza amakuru hariho menshi amakuru babiri bafunzwe hariho nk'uko muwizi iradiyo imirongo umurongo wa FM wa iradiyo ijwi rya Amerika wugawe kandi iradiyo BBC kawe yarugawe ivyo bibazo mwabivuze kwiki
ivyo bibazo ndasubiyemwo uko muri ko murabimbaza twebwe siko tubivuga nta amaradiyo mu Burundi murazi yuko ariho murazi yuko hariho n'ikigo CNC kijejwe ingene akora iyo rero habaye ingorane CNC rero niyiheza ikajya hamwe nayo maradiyo wavuze BBC wavuga VOA la Voix d'Amérique bene abo rero icatumye haba uwo mwumvikano muke gushika naho bababwira bati ubu rero muzosubira kuza murasamirana ngaha kuri buno butaka bw'u Burundi bigiye mu buryo ibyo rero nibyo twasanze bene amaradiyo bovugana n'icyo kigo CNC kugira ngo babikure mu nzira icyo kintu twakivuze hanyuma twize yuko ari nako bizogenda kuko nta kundi byogenda kuko umuntu hagira icyo mupfa ni ngombwa kugira ngo mucumvikane ko imbere yuko imigenderanire isubira kumera nk'uko yari imeze n'ubwa mbere
iwe umubonano mwagiranye na secrétaire d'état ajejwe intara ya Afrika Tibo Nage ni umubonano ukomeye cyane rwose kuko hari haheze igihe kirekire Uburundi butagira ambasaderi ngaha i Washington uwo mubonano ku bwanyu utaruherutse hagati y'uwo mutegetsi serikiri Burundi eka n'umutegetsi akomeye muri Departement ya Leta ya Amerika mwebwe ku bwanyu mwabakiriye gute
nababwiye yuko jya watagihe kinini cyari giheze ngeze ngaha nibyo twari twashoboye kuza turabonana mu bindi bihe ariko bwari ubwa mbere nsaba umubonano nyazina kugira ngo tubonane nk'uko tubivuga mu gifaransa de façon officielle rero murumva yuko ari ibintu byiza cyane kuko buga ntacica imigenderanire y'ibihugu canke y'abantu nk'uko tavugana kuko iyo utavuganye n'umuntu ntweza ngo umenye icyo yumvira kandi nawe ntamenya icyo nawe yumvira ni viza rero yuko twabonanye kuko yambariye uko babona ibintu byogenda nange namubwira uko Uburundi bwibaza yuko ibintu byogenda kandi bwipfuza ko ibintu byogenda si umubonano umwe uca utuma ibyo byose bijya mu ngiro mugabo ni intango wavuze yuko twatumaze gihata mu tamu ambassador ahari uno musi rero arahari kandi icyo gikorwa twagitanguye nibaza yuko ari cyo tuzoguma ko gushika iyo migenderanire nimba hari akantu katameze neza uno munsi kazohabe tuzogakure isubire kuba nkuko yari meze kera kandi n'ubu simibi cyane kuko yiba yari mibi nituba twabonanye.
Godance Sindagaya ambassadeur aserukira Burundi i Washington muri leta z'ubumwe za Amerika mwakoze ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika.
Nanje ndabashimiye ndashimiye n'abari kubatwumviriza bose.